Eric Misut Amerik. Isuzu ya Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe nshuti mwese mu duteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyo ngabonda bahikaza mu biganiro byacu byo kuri isaha abadepite batandatu mu nama nshinga amateka y'Ubwongereza bandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba irekurwa rya General Frank Rusagara na muramuwe Colonel Tom Byabagamba
babasaba ko bakwemerera papa ko afugishaga tarafa arabanjira navuga hari ikintu kigusebe ariko maybe nayo ni yindi twagerageza ko batwemerera kuvugana n'ababyeyi bacu.
Uwo ni Veronica Chandari umukobwa wa General Frank Rusagara afunganywe na muramuwe Colonel Tom Byabagamba yumvikanisha akababaro yatewe n'uko umuryango wasavye ubutegetsi bw'u Rwanda kwemera ko General Rusagara yovugana n'umugore wiwe mama wabo mbere yuko yitaba Imana bukabangira. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatanguje umwaka w'ubutungane 2019-2020 ishyirahamwe riharanira ubwigenge bw'ikiremwa muntu Amnesty International isaba ubutungane bw'u Burundi kurekura abamenyeshamakuru bane ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo. Ibihugu bya Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bizatangaje urubuga rwo gufasha ibikorwa by'ubucuruzi hagati y'ibyo bihugu byombi. Perezida wa Amerika Donald Trump arashigikiye ibiganiro n'igihugu cya Koreya ya Ruguru abona ko ari intsinzi kuri we. Iran itangaza ko igiye kugira izindi ntambwe zitandukanya n'amasezerano yagiranye n'amakungu ku bijyanye n'umugambi wayo werekeye ibigwanisho uhonyanganda. Abagize inama ishinga amateka y'Ubwongereza n'abari mu migambi itavuga rumwe n'ubutegetsi babandanya kuremera umushikiranganji wa mbere Boris Johnson bamusaba gushyira ahabona icyegeranyo cy'ibyagirizo byo kwivanga ku Burusiya muri politiki y'Ubwongereza. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato y'umugume hafi y'amaradiyo yanyu. Idanido ry'amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya. Abategetsi ba Koreya ya Ruguru baravuye mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byerekeye ibigwanisho uhonyanganda. Mara ivyo ntivyabujije ko Perezida wa Amerika Donald Trump atangaza ko ingingo yiwe yo kuvugana n'umutegetsi kizigenza wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un ari ikintu gikomeye cyane yashitseko ku bijyanye na politiki yo hanze ya Amerika. Ni mu gihe kwiyamamariza amatora yo mu mwaka uza w'2020 biko bitera bigira intambwe. Ubutumwa bwa email bwo kwiyamamariza amatora yo mu mwaka w'2020 yarungitse muri indwi burimwo Koreya ya Ruguru ku rutonde rw'ibihugu munani bikomeye ibintu munani bikomeye yaranguye mu kiringo cya mbere mu mabanga yiwe ya perezida. Avuga ko yatanguje umugambi wo gukuraho ibigwanisho uhonyanganda mu kigobe cya Koreya. Yamara abahinga mu vya politike siko babibona bavuga ko Koreya ya Ruguru itigeze isambura ikigwanisho na kimwe uhonyanganda. Amenyesha ko ahubwo icyo gihugu cabandanije kurondera gukora ibindi bigwanisho uhonyanganda bigera kuri 18 kuva Perezida Trump abonanye na Kim Jong-un mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2018. Abahinga bavuga ko ibintu bishobora kumena nabi kurushiriza mu bihe biri imbere. Bamenyesha ko mu kwezi guheze Koreya ya Ruguru yagabishije ko ishobora gusubira kugerageza misile zishika kure cyane canke ibigwanisho uhonyanganda. Abategetsi ba Koreya ya Ruguru basaba Perezida Trump kugira ibindi ahebera kurushiriza ico gihugu ku bijyanye n'ibigwanisho uhonyanganda imbere y'uko uyu mwaka urangira. Perezida wa Iran Hassan Rouhani yatangaje no musiku wa kabiri ko Iran izotangura kugira izindi ntambwe ziciye kubiri n'amasezerano ku mugambi wayo werekeye ibigwanisho uhonyanganda yagiranye n'amakungu mu mwaka w'2015. Rouhani yatangaje ko izo ntambwe zizotangura kuja mu bikorwa kuva ejo kuwa gatatu. Amasezerano Iran yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubudagi asaba ico gihugu kutagira izo ntambwe. Iran yararengeje imbere yaho urugero rwa uranium ihingu irekuriwe kugira mu bubiko n'urugero rwa uranium irekuriwe guhingura. Perezida wa Iran mu ijambo yashikije kuri televiziyo no musi wa kabiri yatangaje ko igihugu ciwe cafashije gushika ubu ingingo cyafashe gishobora kuzisubira ko ivyo ngo hamwe izindi mpande zose zokubahiriza ivyo ziyemeje gukora ivyo Iran bitangaje ku munsi w'ukwibuka imyaka 40 irangiye ifashe inyubako ya ambasade ya Amerika ku murwa mukuru Tehran Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko Iran iri kigerageza gutuma ibihugu by'i Buraya byategeye ikumu ku masezerano n'icyo gihugu ku bijyanye n'umugambi wayo werekeye ibirwanisho n'abanyanganda bigira ico biyihebeye Perezida wa Amerika Donald Trump avuga ko bariko bakurikiranira hafi ingingo Iran iri kirafata ku munsi wa mbere Amerika yafatiye ibindi bihano bishasha igihugu cya Iran Abagize inama ashinga amateka y'Ubwongereza n'abari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi babandanya kuremera umushikiranganji wa mbere Boris Johnson bamusaba gushyira habona icegeranyo c'ivyagirizo byo kwivanga ku Burusiya muri politike y'Ubwongereza ibindi kuri inkuru turabishikirizwa na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwa
Umukuru w'umurwi w'abashinga amateka bajeje vy'iperereza n'umutekano w'Ubwongereza Dominique Grieve yasavye Boris Johnson kwitebuka gushira habona raporo iri ku mpapuro 50 yakoze n'uwo murwi kugira ngo abashinga amateka bose bayicarire imbere y'amatora aterekanijwe igenekerezo rya 12 ukwezi kuza kwa 12 nyene Boris Johnson yokeje gitutu inyuma yuko ejo kuwa mbere habaye igisa no kutumvikana Magize inama nshinga amateka ku mwanya mwiza wo gutanga ibiri muri ico cegeranyo kigaruka hanini ku ruhare Urusiya bwa bwaragize mu kwivanga mu matora ya ego canke oya yo gukinjura ku Bwongereza mu muryango umwe bwa Buraya uruhande rumwe rw'abashinga amateka rushigikiye ku ico cegeranyo gishigwa habona imbere yo kwinama nshinga amateka isambugwa mu gihurundi ruhande rusanga gutangaza iyo raporo vyo kwitonderwa Dominique Grieve yasiguye ko itagiye habona bitarenze no munsi mwijoro bizosaba ko habanza gushigwaho uwundi murugwi ujejwe ivyiperereza inyuma y'amatora mu kwa 12 abari ku ruhande rwa Dominique Grieve basanga leta nimba ataco yagiriza itaribwirije gushidikanya mu gutangaza ibiri muri iyo raporo ku ruhande rw'umugambwe wa Boris Johnson naho bavuga ko atavyemeza ko Urusiya bwivanze muri dosiye y'ikinjira ry'Ubwongereza mu muryango umwe bwa Buraya rizwi nka Brexit umushikiranganje ambere bakamusabira ko yonoswa kanya ko kwitondera ibiri muri ico cegeranyo imbere yuko agishira habona
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kundi no mu Kinyarwanda mushobora kandi no kutwumviriza ku rubuga rwacu rwa Facebook no kuri site yacu ari uwezi 3 akaburungu radio yacu vo@akaburungu.com Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini abadepite batandatu bo mu nama nshinga amateka y'Ubwongereza bandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba irekugwa rya General Frank Rusagara na muramuwe Colonel Tom Byabagamba mugenzi wacu Venus Nshimiyimana akorera mu biro by'ijuru ya Amerika i Londres mu Bwongereza ishoboye kuvugana n'umukobwa wa General Frank Rusagara nawe aba mu Bwongereza kuri ico kibazo
kuri telefone de kumwe n'umukobwa wa General de Frank Rusagara Veronica Chandar kaze neza ku ijwi rya Amerika amakuru yanyu
ni meza
bari abadepite bamenye gute ikibazo cya papa wawe ndetse ni cya so wanyu
papa na Uncle Tom bahagariwe na organization yitwa Freedom Now ikorera muri Amerika na hangaha bafasha abafungwa kwisi hose cyane cyane abari political cyangwa conscious prisoners so nibo bafashije kwandikira aba badepite ariko nanjye umwe ni MP wanjye witwa Dr. Murphy Offord undi witwa Rosie Duffield MP wa mutaza wanjye muto twara approaching tubasobanurira ikibazo cyane cyane ko barwaye kandi tutizera amaherezo ya court kandi babashize igihe kinini bafungiwe mu kato
uretse bariya badepite babongereza hari abandi bantu mwitabaje bo mu bindi bihugu kugira ngo bashobore kubafasha kugera ku cyo mwifuza
yego umwaka ushize habaye congressional hearing yo kuri human rights ya Tom Lantos Commission nagize amahirwe yo kuvugirayo mvugira ku bibazo family yanjye irimo gucamo human rights violations irimo kuba mu Rwanda ko atari family yanjye gusa ariko hari n'abandi aho ngaho nabonye na opportunity yo kubona n'abandi aba senators n'aba congressmen muri Amerika ariko n'ikindi nuko muri 2017 UN yakoze report yandikira ko abantu bafungiwe bitemewe n'amategeko mpuzamahanga babasaba kuba released.
None ndumva mwagiye muri Amerika muvugana n'ibihugu binyuranye, ariko se hari ibihugu yenda byaba bigize nk'umuryango wa Commonwealth uhuriyemo n'u Rwanda mwaba mwaritabaje kugira ngo rushobore kubagereraho mutigerera rubasabire yuko ababyeyi banyu barekurwa?
Yego, ba MP nabo twabasabye nuko kubaza Foreign and Commonwealth Office ko hari human rights violations zihari cyane cyane bijyanye na papa na anko.
Mbese magingwa ya mushobora kuvugana n'ababyeyi banyu ubwo burenganzira bwo murabubona murabavugisha?
Oya, ntabwo ubwo burenganzira turabugira, tutegeze tunabugira papa tumuheruka mu 2013. Duheruka no kuvugana nawe umunsi yafunzwe tariki 17 umwaka ukwezi kwa munani 2014. Twaherukanye kuvugana nawe umunsi warushize kuko yari birthday yari.
Ariko se mwigeze nk'abana muvuga muti reka twandikire undi mwanko mukuru, twandikire nka perezida wa Repubulika natwe aratuzi, tumubwire ko nk'abana twifuza kuvugana na papa wacu, icyo mwigeze mugitekereza?
Ikintu cyabaye numva sinabwo naciwe n'intege cyangwa twaciwe n'intege ni uko igihe mama yari arwaye yabaye admitted muri hospice naho ujya hari iminsi ya nyuma isigaye. Hospice yandikira perezida through British High Commissioner mu Rwanda babasaba ko bakwemerera papa ko afugisha mama atarapfa, arabanjira navuga hari ikintu kigisebe ariko maybe nayo ni yindi ruti twagerageza ko batwemerera kuvugana n'ababyeyi bacu, ariko hari icyo kintu cyatumye ducika intege cyane kuko icyo kintu cyo kwangira papa kuvugisha mama ari mu minsi ye ya nyuma.
Veronica Shandari, ndagushimye cyane kuba waje ku Ijwi ry'Amerika.
Yego, mwakoze cyane.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Rwanda, mu birori byo gutanguza umwaka w'ubucamanza w'2019 n'2020, Perezida Paul Kagame yashimye ubwenegwego rwego rukora umukuru w'igihugu, avuga ko afatiye ku byo abazwa n'abanyarwanda agendeye baba abo mu gihugu imbere no hanze yacu, asanga inzira ikiri ndende. Asumutakabu yadufitiye ibindi kuri inkuru.
Perezida Paul Kagame yari mu nteko ishinga amategeko kuri uyu wa kabiri mu muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza. Ni umuhango witabiriwe n'abacamanza, abagenzacyaha ndetse n'abunganira abandi mu nkiko. Umukuru w'igihugu yashimira urwego rw'ubucamanza, avuga ko intambwe yatewe ari ndende cyane cyane mu myaka 15 ishize habayeho kuvugurura ubucamanza mu Rwanda, ariko agaragaza ko hakiri byinshi byo gukosora kuko abanyarwanda benshi bakimugezaho ibibazo bafite mu butabera.
Mujye mubona ahantu nageze hose mu gihugu, ariko sije no mu gihugu no hanze, iyo mpura n'abanyarwanda ntihabura iteka. Abanyarwanda bahaguruka bakavuga ati urubanza, ndetse ubundi nyirango bakanyiteranya na Chief Justice bakumva ko naje kubasura nk'umucamanza cyangwa ukuriye urukiko rw'ikirenga cyangwa izindi nkiko. Ibi biba byerekana ntabwo ari intege nke gusa mu tabera cyangwa umucamanza, ariko ni nk'indererwamo inzego zose z'igihugu zikwiye kwireberamo. Kuba bituzuzwa wahera ku bucamanza cyangwa ku butabera, ariko ugakomeza uganisha no ku zindi nzego. Aho rero haracyari ikibazo, nasaba ko nacyo tukiga neza tugashaka uko cyanozwa kurushaho.
Perezida Paul Kagame yanagarutse ku cyegeranyo cyasohowe n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International, aho uyu muryango uvuga ko muri rusange ruswa yagabanutse mu Rwanda ariko ikigaragara mu rwego rw'ubutabera, asaba abo bireba guhindura iyi mikorere. Umukuru w'igihugu yasobanuye ko n'ubwo ibyo gukosora bigihari mu rwego rw'ubutabera, ariko muri rusange ubutabera bw'u Rwanda abaturage babufitiye icyizere.
Biranagaragara ko henshi abanyarwanda ku giti cyabo basigaye bageza mu nkiko ibibazo bijyanye n'amategeko bumva abangamiye inyungu rusange cyangwa atandukanye nibigenwa n'itegeko nshinga kugira ngo icyo gihe umurongo usobanutse utangwe ari ubwo bwiza nabwo abantu batinyuka kubivuga kubera ko bafite icyo kizere cyabo babigezaho bumva barengerwa naho ubundi ari bibi abantu bakwicecekera gusaba kumirwa ntibabone aho babijyana.
Uyu mwaka wa 2019 nibwo hagaragaye abanyamategeko baregeye urukiko rw'ikirenga ko hari amategeko yatowe ariko anyuranyije n'itegeko nshinga. Umunyamategeko Richard Mugisha yatanze ikirego asaba urukiko rw'ikirenga ko icyaha cyo gusebanya cyahanwa hakurikijwe amategeko y'itangazamakuru aho gukoresha amategeko mpanabyaha. Maître Edouard Murangwa nawe mu minsi ishize yaregeye urukiko rw'ikirenga avuga ku karengane gashobora kuzagaragara mu byemezo bizafatirwa abaturage batazubahiriza itegeko rishya ry'ubutaka asobanura ko rihabanye n'itegeko nshinga. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga Professeur Sam Rugege yasobanuye ko yishimira ibyo uru rwego rwagezeho nyuma y'imyaka 15 uruvuguru.
Ubu twakwishimira ko muri rusange urubanza rwinjiye rucibwa mu gihe kitarenze amezi ane ku nkiko zose bikaba biri hasi y'amezi atandatu ari mu itegeko. By'umwihariko mu rukiko rw'ikirenga uwo mubare wavuye ku mezi 69 mu mwaka wa 2011 ugera ku mezi ane n'ibice bitanu uyu mwaka. Gusubika imanza byagabanutse biva kuri 29 n'ibice 7 bigera kuri 11 n'ibice 3 muri 2018.
Mu rwego rw'ubushinjacyaha uyobora urwego Mutangana Jean Bosco yagaragaje ko urwego kuriye mu mwaka w'ubucamanza 2018-2019 rwahuye n'ikibazo cy'abantu basambanya abana kiyongereye. Yavuze ko amadosiye ajyanye n'ibyo byaha yavuye ku 2996 muri 2017-2018 akagera kuri 3663 umwaka ushize wa 2018-2019. Mu bantu bakurikiranyweho ibi byaha muri 2018-2019 bagera ku 3417, naho umwaka ushize wa 2017-2018 bari 3000 gusa, mu gihe mu myaka yabanjirije iyi 2016 abo bantu bari bageze ku 2000. Imibare itangwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu mwaka wa 2017 abangavu babyariye kwa muganga bari munsi y'imyaka 19 bari 317 muri 2018 1932, naho mu mwaka wa 2019 guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa munani ababyaye baragera ku 16,000. Iki kibazo inzego z'ubutabera zigasabwa kugishyiraho umwihariko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Ishyirahamwe riharanira ubwigenge bw'ikiremwamuntu Amnesty International isaba ubutungane bw'u Burundi kurekura abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo. Iryo shyirahamwe rivuga ko bazira umwuga wabo naho umushikiriza manza Kizigenza aherutse gushikiriza ko badakurikiranwa nk'abamenyeshamakuru. Rero je buri kaneza dufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Aganira n'Ijwi rya Amerika, umushakashatsi ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda muri Amnesty International Hashen Colson yavuze ko ishyirahamwe akorera risanzwe rihana ubwigenge bwa kiremwamuntu ryatunguwe rwose n'ihagarikwa hamwe n'ifungwa ry'abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu hamwe n'umushoferi wabo. Asigura ko akazi bariko barakora ari umwuga bemerewe n'amategeko y'igihugu.
D'après les informations que nous avons, le travail qu'ils étaient en train de faire, c'est exactement le travail qu'il faut attendre des journalistes.
Amakuru dufise n'uko igikorwa bariko barakora ari cyo kwitega ku munyamakuru wese, n'igikorwa cy'iteka cyo kurondera amakuru ku rubuga, kwirabira ubwawe ibyabaye, hanyuma ugaha abantu inkuru itohoje. Abantu barafite uburenganzira bwo kumenya amakuru kandi bariko bikwamba cyo kubibesha. Kwanza ya mushikiza manza Kizigenza wa Repubulika yavuze ko amenyesha makuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo batafashwe hisunzwe ko amenyesha makuru. Mu itangazo yasohoye Sylvestre Nyandwi yasiguye ko ibyaha bakurikiranwa ko babibazwa nk'undi muntu wese ku giti cy'umwe. Muri Amnesty International basanga ibi bitagira ishingiro.
Oui, nous avons vu le communiqué de presse du procureur général de la République disant.
Niko, twarabonye itangazo ry'umushyikirizamanza Kizigenza rivuga ko abahagaritswe batafashwe nk'abanyamakuru, ariko iryo tangazo nyene rikomeza ryerekana ibyo baregwa. Ku bwacu rero, ibyo bagirizwa biboneka neza ko ifatiye ku bikorwa by'umunyamakuru. Ntidutahura ukuntu bavuga ngo ntibafashwe nk'abanyamakuru. Twibaza kwifatwa ryabo ryatewe n'ubushake bwo gucunga inkuru zishobora kumenyekana kubiba mu Burundi ubu tumaze imyaka tubibona ingene itangaza makuru icungerwa ibinyamakuru byigenga byarasambuwe abamenyesha makuru barirukanwa abahamya agateka kazina muntu barahunga igihugu twarabonye ku bisata mpuzamakungu amaradio mpuzamakungu ha BBC n'ijwi rya Amerika umugwi w'amatohoza wabonye leta idashaka ko bakorera ku rubuga ibi byose ni ifatwa rya abamenyesha makuru zerekana neza ko leta ishaka gucungera inkuru zose kubiba mu gihugu hagataho abashingwa manza bunganira abamenyesha makuru n'umushoferi wabo kuri uyu wa mbere ku muhingamo barungururije ingingo ya sentare nkuru ya bubanza yo kubagumiza mu munyororo Maître Clément Leterakiza umwe mu babunganira yavuze ico biteze inyuma yo guha ibirego mucamanza w'iyungururizo muri sentare isubiramo imanza ya ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura
bisigura nuko twituye umucamanza w'iyungururizo kugira ngo ashobore wewe kukosora ingingo twaneguye kuko twungururije ingingo ya sentare nkuru y'igihugu ya bubanza yabagumije mu munyororo ko twari twasaje yuko iyo barekura na cyane cyane ko bagifatwa umushyikiriza manza yabapfunze atararonka by'ukuri byemezo bikwiye nk'uko amategeko abitegekanya kugira ngo ashobore kubara abakumi rero twaraburanye mu ntay'umwiherero turerekana yuko tukuri abo bantu bakwiye kwitegenza nimba ari icyo ubutungane bwoshishikara bubakurikirana ko mugabo bukabakurikirana kwitegenza kuko dufatiye ku byo umushyikiriza manza ariko arabagiriza nize ariko aratanga nk'ibyemezo twarabona ko bidakwiye nk'uko amategeko abivuga none rero duhejeje kuvitura mu cyamanza w'iyungururizo mbere ya sentare isubiramo imanza ya ntahangwa turizera yuko azokosora agafata ingingo yo kubarekura ingingo izova muri sentare isubiramo imanza ya ntahangwa ishobora kuba ari ingingo izoba ibatezuriye ibyo tuzobikenguruka ariko bishyitse sentare isubiramo imanza ya ntahangwa igafata inkingi ihejeje gufatwa na sentare nkuru y'igihugu ya bubanza icyo gihe tuzoshishikara dusaba yuko bahamagarwa mu ntayi cyese kugira ngo tuburane mu nido nido kuko nico kizoba gisigaye turizera rero yuko tutazoshikaye
mu kurindira inyishu niko usonasanga hari n'ikindi kintu giteye amakenga kurusha
Cela lui préoccupe beaucoup que ça se passe juste quelques mois avant les élections de 2020. Il nous semble que cela c'est
Ibi bituraje ishinga kubona biba amezi make imbere y'amatora y'ibihumbi 2020 bimeze nk'urukurikirane rw'ibyabaye kuva haduka indyane mu 2015 nta gahengwe namba ahubwo izo bwigenge bwo gushikiza ibyiyumviro biguma byunyuka biteye ubwoba kubona ibiburabuzwa rishasha ry'ubwo bwigenge hamwe n'ubwitangaza makuru iminsi mike imbere y'amatora dusaba ubutungane bw'u Burundi gukora akazi kabwo neza nta tegeko na rimwe ibi byagirije ibishingiyeko abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umudereva wabo haheze indwi zibiri bafashwe bari baroye muri komine Musigati intara ya Bubanza mu Burengero gukora ku nkuru yo gutana mu mitwe hagati y'abantu bitwaje ibirwanisho n'inzego z'umutekano icyariho cy'umushyikiriza manza muri iyo ntara bafungiwemo yabagirije gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu Eloge Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
urakoze Eloge kuri iyo nkuru ibihugu vya Uganda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo vyatanguje urubuga rwo gufasha ibikorwa by'ubucuruzi hagati y'ibyo bihugu byombi hitezwe ko amasezerano atandukanye ategwa kwigikuma mu mpera z'indwi inkuru y'Idonido n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda
Kuri uyu mugoroba habaye umuhango gutangiza ku mugaragaro urubuga rw'ibihugu byombi bizajya bihuriramo kugira ngo byongere ingufu mu guhahirana ndetse no kugenderana kimwe no gufasha abashoramari b'ibihugu byombi gutangiza imishinga itandukanye muri ibihugu uyu muhango wari ukuriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Sam Kutesa hamwe n'uwungirije ambasaderi wa Kongo muri Uganda Ngaru Kalala Ministre Uganda Sam Kutesa yatangaje ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi azagira uruzinduko rw'iminsi itatu muri Uganda mu mpera z'iki cyumweru hakazabaho inama izitabwamo n'abakuru b'ibihugu wa Uganda n'uwa Kongo hamwe n'abacuruzi kuva mu bihugu byombi hakaba hazasinywa n'amasezerano mu rwego rwo gukomeza uyu mugambi watangijwe uyu munsi
During this visit we are looking to strengthen trade and investment between our two countries
Ati mu ruzinduko rwa Perezida Tshisekedi twiteze gukomeza ubufatanye mu by'ubucuruzi hamwe n'ishoramari hamwe n'ibijyanye n'amahoro n'umutekano Kongo ni isoko rinini kandi ry'ingenzi cyane kuri Uganda ry'abantu basaga imiliyoni 80 dusangiye umupaka mugari cyane ku butaka n'amazi aya ni amahirwe akwiye gufasha abacuruzi n'abashoramari mu gihugu cyacu
in terms of taxes.
Bwana Kutesa yongeye ko kuri ubu ubucuruzi hagati ya Uganda na Repubulika ya Demokrasia ya Kongo buri hasi cyane, akaba bungana n'imiliyoni 533 z'amadolari y'Amanyamerika. Kuraya Uganda akaba ariyo ifiteho umugabane munini cyane, ku buryo yinjiza muri Kongo ibintu bingana n'imiliyoni 500 z'amadolari, ibiva muri Kongo biza muri Uganda byo akaba bingana n'imiliyoni 33 zonyine. Ku ruhande rwe Bwana Ngarukarara kuva muri ambasade ya Kongo yavuze ko igihugu cye n'abanyagihugu bashyigikiye umushinga, kandi yuko Kongo ihanye urubibi n'ibihugu 9 ikaba ifite ubukungu bwinshi bw'abantu n'ubwo mu butaka, akabi n'ahantu mpaka mugari na Uganda ku mazi n'ubutaka, ko ibyo byose ari amahirwe ku bantu babo, bityo akaba igihugu cye cyiteguye kubyaza ayo mahirwe umusaruro mu by'ubucuruzi n'ishoramari, kubera ko ari byo bishobora gutanga amahoro n'umutekano birambye.
Est ouverte à toute opportunité de commerce.
Ushinzwe ibikorwa by'ishoramari muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda, James Mugoya, yavuze ko ubu Uganda irimo gushyira imbere cyane diplomasi ishingiye ku bucuruzi n'ishoramari, kugira ngo diplomasi irusheho gufasha abaturage basanzwe kugera ku byo bifuza, kandi ati bizera ko amahoro n'umutekano birambye byashoboka ariko abaturage bose bateye imbere badashonje kandi bafite ibyo bakeneye byose, akaba ari cyo ubufatanye bushaka kugeraho. Nyamara ariko bamwe mu bashoramari ba Uganda bibwira ko hariho inzitizi zikomeye gukorera muri Kongo, bityo akaba basaba leta yombi kuzikemura kugira ngo amasoko muri Kongo afunguke. Bwana Gideon Badagawa n'ukuri ikigo cy'abikorera ku giti cyabo muri Uganda.
One is infrastructure opening up quickly into.
Icya mbere ni ikibazo cy'imihanda mibi hamwe n'ibindi bifasha kugira ngo ubucuruzi bugende neza. Nk'ubu biragoye kugira ngo ukore ubucuruzi muri Kongo kuko henshi ntabwo hari imihanda igendwa. Icya kabiri, baduhamirize ko hazabaho amahoro n'umutekano. Umutekano muke ni ikibazo gikomeye muri aka karere, cyatugizeho ingaruka muri Sudani y'Epfo, abacuruzi bacu benshi barahomba. Ubu hari ikibazo hagati ya Uganda n'u Rwanda nacyo gifitanye isano n'umutekano. Dushaka ko abategetsi bakwemeza ko ibi byose bizakemurwa mbere yuko twagira icyo twakora muri Kongo.
We want the commitments of both government to these two things.
Asubiza ikibazo cy'abo bacuruzi, Minisitiri Kutesa yavuze ko hazabaho komite zitandukanye zishinzwe gukemura ibibazo birimo iby'umutekano muke, ibyo kubaka imihanda n'amateme, amashanyarazi, iby'ubuzima hamwe n'ubuhinzi n'ubworozi, kandi ko Uganda initeguye gukoresha amafaranga yayo kubaka imwe mu mihanda muri Kongo nk'uwo kuva Ibunagana kujya Igoma. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iramutse ibyemeye. Ignatius Sibahizi, Ijwi ry'Amerika, Kampala.
Mukanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafite ku isaha ya mari imbere yaho, reka dusube tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashyikirije. Abategetsi ba Koreya ya Ruguru baravuye mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byerekeye ibirwanisho ruhonyanganda, nyamara ivyo ntibyabujije ko Perezida wa Amerika Donald Trump atangaza ko ingingo yiwe yo kuvugana n'umutegetsi Kizigenza wa Koreya ya Ruguru ari ikintu gikomeye cyane yashitse ko ku bijyanye na politiki yo hanze ya Amerika mu gihe mu kwiyamamariza amatora mu mwaka uza, avuga ko biriko bitera intambwe. Tongeye tubabwira ko Perezida wa Iran Hassan Rouhani yatangaje no musiku wa kabiri ko Iran izotangura kugira izindi intambwe ziciye ku bintu n'amasezerano ku mugambi wayo werekeye ibirwanisho ruhonyanganda yagiranye n'amakungu mu mwaka w'2015. Rouhani yatangaje ko izo ntambwe zizotangura kuja mu bikorwa kuva ejo ku munsi wa gatatu. Abana batandatu n'abafasoni batatu bo mu muryango w'Abanyamerika wo mu idini ry'abamomo bishwe mu mutego wabereye mu buraruko bw'igihugu cya Mexique. Iyo nkuru yatangajwe n'umushinjacyaha ajejwe umutekano wa Mexique n'inshuti z'abo bantu bishwe. Abo bantu bishwe ari abo mu muryango witwa Le Baron, abawugize ari mu idini ry'abamomo. Bashinze iryo dini haraheze imyaka itari mike mu ntara iri ku bibibe n'Amerika. Ishwe ariko bagenda mu modoka zitatu zitandukanye ku ibarabara ry'amareta ya Chihuahua na Sonora ari ku rubibe na Amerika. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimire enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasigire yabo yadufashije kwegeranya ibi biganiro byahagarariwe na Etienne Karekezi. Kuri mikorofone nanjye Denis Ngabo. Tubashimiye mwese kugira umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza ibiganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Thank you.